Turabe igicapo cha 13. Mariko yari incuti ya Yesu kandi yanditse ibitari bike kuri we. Turabibona muri Bibiliya. Yanditse ku by'umuntu umwe yitwa Yohana Umubatizi. Imana yamutumye nk'umuvugishwa n'Imana kandi yaba mu bugaragwa maze abantu bakaza kuri we akabasigurira. Yabwira abantu ati nimwitegure kuko Mesiya agiye kuza, mukwiye kwihana ibyaha byanyu. Abantu bamwe bahisemo gukurikira inyigisho za Yohana maze akababatiza muri Yorodani. Haciye igihe Yesu yaraje kuri Yohana amusaba yuko yomubatiza, maze Yohana arabyemera arabikora. Maze Yesu yeburutse mu mazi, ijuru riruguruka, mwemu w'Imana amuza ko asa n'inuma. Maze humvikana ijwi rivuye mu ijuru riti nguyu umwana wanje nkunda akampimbara. Haraho wo kwibaza igituma Yesu yarakwiye kubatizwa. Kwari ukwereka abantu yuko Yesu yiteguriye gukora icyamuzanye. Yari yiteguriye gukora igikorwa cy'Imana kandi yagombye kwerekana yuko natwe dukwiye kubatizwa asangwa tubishingira intahe by'ukuri ko turabizeye. Ni ikimenyetso cyerekana ko tugomba gukurikira Imana by'ukuri. Weho bitega mugenzi wanje urumva yuko wiyemeje rwose gukurikira Imana.